Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na
Karine Dusabe.
Miriwe nchuti na mwe wakunzi wa Radio Nzamba katika kawe kaze mwakuri wakuri umusu wa mbele igene kile tujaga tarunya kanga mwaka mbele na mwengu ina kabiri kahindu sawe nijangia kwa shikiriza ayanayo tuyahira kubi mwanguru umuru zikurikira ama kengani menshi mwavye ibarere mwikambi mwunziru senda mwungu kibanyi cha Kongo mwungu mwaka ushiri watangwe kuri wa mbele abavye wa fisala na vigamu mashure yisumbuye bavuga ko batawoningene wazori hama franga ishure kuko ishira hamu ya shuseri ya hagarite kuwa fasha agashavuni kose mwakozi wakora mwukigo isebu kijeru kukora ibiharuro ni vizigu wavzeleke ibutunzi awakozi wavuga ko watupingene ibikogwa vyo kuja kukore la mmahanga misiono tukavaye mwifaransa ihabga awakora mwuyowozi bonyene mwujani n'umutekano muke naho abantu bagera kuri batanu barishwe muntu biheze mu mihinga itandukanye y'igihugu tubisanga mu cegeranyo cisekeza SOS Tortue Burundi kaze mwese mitoni do mukanya
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org
Dasuye kubana mutsa duhera mu isata cy'ubutungane umujyango wa rutwa nayo Pontien usaba ko ubutungane bwo batunganiriza barutwa nayo Pontien yishwe itariki 21 myandagaro mu 2015 ico gihe yari mu sitanero ya komine Isare mu ntara ya Bujumbura kuva ico gihe abiwe bavuga ko atacigeze gikogwa kugira bamugandagwe bafatwe kandi banongera bavuga ko hari ibimenyetso bitari bike byoshobora gufasha kugira abakoze iryo bara bafatwe kurikira umwe mu bo mu mujyango wiwe
imyaka indwi n'igice irarangiye mu mushinga na reponsiyo batanayo yahoze atwara ibukominisitari yo mu ntara ya Bujumbura gushika mu mwaka w'2015 agandaguwe ico gihe rero nk'abantu n'inshuti yiwe turabazwa cyane nuko ubutungane ata kintu na kimwe bigeze bakora kugira ngo bakurikirane abamugandaguye igitangaje nuko umunsi agandagugwa mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 21 y'ukwezi k'umunani 2015 isaha zitatu n'igice zirenga bwari abantu baryohewe bigaragara yuko baryohewe n'urupfu rwiwe ubona ko bari hafi y'ababikoze y'abamugandaguye bakomeje kunywa inzoga kuko banywa inzoga bamuherekeje ikizira gitwaye muri morgue bamutwara na telefone n'amafaranga hari ibimenyetso bikwiye rero ubutungane bwari gushobora gukorera ko kugira ngo bufate ababikoze n'ababigize mu ruhara bose ariko ubutungane nta kintu na kimwe bwahise mu gukora bwarihoreye gushika uno munsi n'umuryango wiwe inshuti n'abagenzi twakomeje kwicwa n'agahinda gusa ko kubura uwacu twabuze tutanse igihugu cyabuze ubwo rero turasaba ko ubutungane bw'Uburundi bwakwikubita agashi kugira ngo bukurikirane abo bantu bama bagandaguye bahekuye igihugu na cyane cyane abagandaguye barutwa nayo Pontien kugira ngo bakurikirane n'ubutungane bishyire ibyo bakoze turasaba umukuru w'igihugu kugira ngo agire ingufu abagize uruhara muri ubwo bwicanyi bafatwe bahanwe bakurikiranwe n'amategeko
uruganda rwa Radio Nzamba bagerageje kurondera ku telefone Domine Sanyankimbona umushikiranganje w'ubutungane kugira agire ico avuze ku by'umuryango wa Pontien barutwa nayo usaba ariko ntiyitaba telefone yiwe igisata cy'umutekano muke naho umukenyezi azwi ku izina rya Diane wa Maria yarishwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira ku munsi w'Imana ku mutumbe nonwe wa komine Giteranyi y'intara ya Muyinga nk'uko amakuru atandukanye avaho mu Giteranyi avyemeza aya makuru nyene agakekeranye ko umukenyezi yabagandaguwe n'umugabo wiwe Sylvestre Bapfubusa yahora yisumamwo ku ivuriro ritoya ijyaho inonwe nyene ikizigacanya kwigendera kiba cabonywe mu nzu umuhisi yabamwo n'ababanyi naye Bapfubusa akekwa ko ari we yagandaguye uwo bahura bubakanye akaba yari amaze gukura meza isoko rya radio inzamba ho ku mutumba wa nonwe rikaba taco ryavuze ku bijanye n'umubano wari hagati y'umuhisi Diane wa Maria n'uwo bari bubakanye Silvestre Bafubusa. Ayo makuru akemeza ko igipolisi kiriko kirarondera uwo mugabo akekwa kugandagura umukenyezi wiwe. Abantu batanu nabo barishwe mu ndwi iheze mu mihinga itandukanye y'igihugu biri bucegeranyo cisekeza SOS Tortue Burundi. Ico cegeranyo kirashira habona kandi umwigebe yafashwe ku nguvu n'umugabo arenze imyaka 50 mu ntara ya Rumonge.
Inzamba
tubandanye amakuru twabateguriye hagashavukaraniga mu bakozi bakora mu kigo Istebu kijejwe gukora ibiharuro n'ivyigwa vyerekeye ubutunzi. Abo bakozi bavuga ko batumva ingene ibikorwa byo kuja gukorera mu mahanga mission de travail mu Gifaransa bihabwa abakora mu buyobozi bonyene. Bidogera kandi umugwi w'abantu heruka gushigwaho ngo torere umuti ibibazo biri hagati y'abakozi n'umukoresha bakavuga ko uwo mugwi ukora uhengamiye ku buyobozi. Ido nido na Pia Gahungu.
Amakuru dukura muri ico kigo ca Istebu atumenyesha ko iyo myidogo yatanguye igihe ubuyobozi bwashatse kurungika hanze umwe mu bayobozi kwitaba ibikorwa by'inama y'ishirahamwe ry'ibihugu bya Afrika yo mu buseruko EAC. Ivyo bikaba mu gihe hari umukozi yaza afite ubutumire muri iyo nama mbere afite n'itike y'indege izomushikana muri iyo nama. Abakozi bavuga ko ivyo taruga mbere biba ko ubuyobozi bwamwe bwarungitse mu manama nkayo abatabigenewe bo mu buyobozi. Abo bakozi biyamiriza kandi ko umugwi uherutse gushigwaho ngo utunganirize abakozi baba bafitanye ibibazo n'ubuyobozi ngo ukora uhonyanga inyungu z'abakozi.
Aranse muri EAC asanzwe agitesire kuko atari umudirekteri cyangwa umusaga serivisi nta wundi muntu agenda muri ayo manisiyo atamuntu yegereye ubuyobozi bukuru. Ikindi giteye ubwoba abakozi nuko ako kabinini kitwa komite ya drog kama kagizwe n'abakozi bamwe bakira imanza abandi kari gaherutswe gushyirwaho mu nyuma hagasohoka ingingo yo kwirukana burundu umukozi yagirizwa kudatonda kandi yarerekanye inatasitse kwa muganga.
Abakozi b'ikigo Istebu baranifuza ko ibijanye n'imfashanyo ihabwa abaja kunonosora ubwenge mu bijanye no gukora ibiharuro n'igwirirana ry'abantu byo kugwa mu muco, iyo mfashanyo ikaronswa abayikwiye. Abakozi baranasaba gusubiza ku murongo ubuyobozi bw'ikigo Istebu amazi atararenga inkombe.
Bisaba rero abajejwe ubuyobozi mukuru kumusubirako bakamusubiza ku murongo. Bisaba ko inisiyo arekanje ayamanisiyo abaye muri yasi cyangwa ahandi n'abakozi bayaje mu gukora ibara bafunze abadayiteri hari naho usanga bagiye atatabareye gukora ubwira kabiri ni uko dusaba ko ako kabwi k'abakozi kakira imanza abandi bakozi kuhagarikwa igasubire gucira imanza bagenzi kuko amategeko mwene asanzwe atomoye.
Kuri ivyo bibazo vyose twagerageje kurondera kuri telefone umuyobozi mukuru w'ikigo Istebu Nicolas Ndayishimiye kugira ngo ico bivuze ko ariko ntitwashoboye kumuronka.
Arakoze Pia Gahungu. Tuyabandanye mu mpunzi z'abarundi. Amakenga ni menshi mu bavyeyi barereye mu ikambi y'impunzi y'Urusenda mu gihugu kibanye ca Congo iharanira demokrasi. Mu gihe umwaka w'ishuri watanguye kuri wa mbere, abavyeyi bafite abana biga mu mashuri yisumbuye bavuga ko batabona ingene bazoriha amafaranga y'ishure n'ibikoresho by'abana kandi ko bategerezwa kuriha ijana ku ijana kuko igisata kijejwe impunzi HCR kitakirihira abo banyeshure. Inkuru ya Bera Mugisha.
Igiteye amakenga abo bavyeyi barereye mu buhungiro mu gihugu ca Congo iharanira demokarasi nuko badashobora kuriha amashuri y'abana babo kubera ubukene barimwo. Ikivyunyura ngo nuko igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR cakuyemwo akarenge kuko kitakirihira abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye haraheze imyaka ibiri. Bavuga ko abana babo bagiye kwicara muhira mu gihe atacokogwa. Umvirize umwe muri izo mpunzi.
Umwaka w'ishuri utanga nkatwe abavyeyi dufise ibibazo bitandukanye vyo kuronka ibikoresho vy'ishure biturutse ku bukene butugarije iruhande rw'ubukene hiyongera kw'inzara kuko murazi ko kuva hakaranda ka koronavirusi gatereye ibintu vyinshi vyaravuye ku murongo abahari badufasha baragabanutse gushika naho haheze umwaka ugize kabiri amashuri yisumbuye atanguye kaseri atakimikurwa na kimwe dufasha abazee nitwe dufata imbere y'abana ijana ku ijana guhera ku gikoresho niforme amafaranga y'ishure sanga umwana umurihira buri kwezi kandi ukamera amafaranga ari hagati y'idorari zitatu na zitanu eka harina huwa lihidora lechungu mashuri wikiganga
ikindi chagi ya kubjonyora ngo nuko amatungo yabo nibirimwa byasahuwe n'imigwanira muri ico gihugu basaba bagira neza na cane cane kigo Maison Shalom kubafasha ngo abana babo bakiga nk'abandi barundi
abana nivyo bakaza kuja ku ishuri nunga benshi twagumije muhira kuko ntitwabo nibiva niyo bija mu gihe twahora kwikora kandi no kumima twarimye ariko n'umwaka twagize ikibazo iyo mirima irahava irasahugwa n'abantu twajugwanisho Angwa yuko kwa twari hawe n'abanyamurenge mu gihe yari mirima twari twarimye Kuchelero kuna mwusi ya mashuri ya tangwe zukuri Nha kini na gito dufise, nha niforome, nha gahuzu Nha karato, nha kaye, nha karamu Tuga teleroga kamo, amashiri hamwe ya tumba, ikanawe graneza Bashuka kwa tumba, huwari hose, tuga tela kamo, shira hamwe Ikigo mezo, shalome internazionale, kuna ichungi nechulawa Uku nhulishuwa kuza kufasha impunzi cyane cyane zo mu kamberse ndakuko zigowa ikivumvu
uruganda rw'amakuru rwa radio inzamba ntitwashoboye kuronka ubuserukira igisata se aho muri iyo kambi kugira ngo atubwire ico bakiriko kirakogwa kugira ngo abo banyeshuri bafashwe kubandanya amashuri
arakenuye na bera mugisha mu gusozera aya makuru mu makuru y'inkino umugwi serukira gihugu mu mupira w'amaboko handball uri mu gihugu cy'u Rwanda ahariko habera ihiganwa ku rwego rwa Afrika uyo mugwi ukaba wavyifashemo neza mbere uronka uburenganzira bwo kuzoja mu nkino z'isi yose mu mupira w'amaguru ihiganwa ku rwego rw'igihugu rirabandanya message ngo zikaba gushikuba ariyo iri mu kibanza ca mbere naho Atletico New Oil ikaza mu kibanza ca nyuma inkuru ya Alexandre Niyungeko
Duhere mu mupira w'amaguru aho higanwa ku rwego rw'igihugu mu mpera y'iyindwi ryari kurwi igira kane mu nkino zabaye ku munsi w'Imana Kayanza United yatsinze Magara Young Boys bitsinda bitatu ku busa Message Ngozi itsinda Top Junior bitatu ku busa nyene Bumamuru nayo itsinda Rukinzo kimwe ku busa Burundi Sport Dynamic yatsinze Atletico New Oil igitsindo kimwe ku busa Atletico New Oil kirakombora umumenyereza Mayironze Imana bivuga ko ashobora gusubirwa na Olivier Niyunge ko batazi na mutombora. Flambeau du Centre nayo yatsinze Tigre Noir bibiri kuri kimwe urukino rwari guhuza Vitaro FC na Interstar narwo rwarasivye kubera ikibuga intwari bari gukinira ko kitabonetse. Ku munsi wa gatandatu Tigre Noir yatsinze Buja City kimwe ku busa Musongati inganya na Olympic Star ubusa ku bundi Mushikubu rero umurwi wa Message Ngozi uri kwisonga ry'imfata kibanza Bumamuru iza kugwa kabiri Aigle Noir ikaba ya gatatu ni mu gihe Atletico New Oil iri mu kibanza cya nyuma ni nota rimwe gusa mu mupira w'amaboko handball Burundi bwaraye butsinzwe na Misiri itsindo 66 kuri 22 ni mu rukino rw'igice cya kabiri gishiri cya nyuma ciganwa ryo kurondera ibihugu bine bizoserukira umugabane wa Afrika mu nkino z'ikombe cy'isi yose y'abatarinze imyaka 18 naho wari watsinzwe imbaga urukino rwa mbere rwari kuhuza na Maroc kubera abakinnyi tari bwashike ahabera inkino Burundi bwabyifashemo neza muri izo nkino ziriko zibera i Kigali mu gihugu kibanye cy'u Rwanda umunsi wa gatanu Burundi bwirahiye Uganda ku bitsinda 50-39 nayo ku munsi wa gatatu Burundi bwanganije na Libya ibitsindo 32-32 mbere Burundi bukaba bwaramaze kuronka uburenganzira bwo gukina inkino z'igikombe cy'isi yose urukino rwa nyuma ari narwo final ruzohuza ejo Misiri n'u Rwanda nayo urwo kurondera ikibanza cya gatatu ruhuza Burundi na Maroc inkino z'igikombe cy'isi yose za handball zikazobera mu gihugu cya Mexique mu mwaka uza
Arakoze na Alexandre Niyunge ko ntingaha duciye dusozerera amakuru twariko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwayakurikiye kandi dusabe nayashikirije ndabifurije ibihe byiza iwanyu naho ubutaha